Mutiny Radio is with Jamaica. Iradio ijwi ry'Amerika isamyanira I Washington DC mu Kirundi ya mu Kinyarwanda. Ndiwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Federica Nkundikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 iradio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi ry'Amerika. Bonisha FM imwe mu radio yari yarafatiwe ibihano yaronse uburenganzira bwo gusubira gukora.
Cya mbere ni uko ari akanyamuneza kenshi cyane rwose kuri twebwe tugiye gusubira gukora, ama imyaka itanu yari iheze ni myinshi ariko ntacyo kwihangana, baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza.
Uyo ni Leon Masengo arongoye iradio Bonisha FM. Mu Rwanda abaganga bakurikiranye hafi indwara ya COVID-19 ndetse n'abarwaye iyo ndwara baremeza ko umuti mushasha favipiravir ari ingirakamaro. Ambasaderi wa Serukiye Butaliyani mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yishwe mu gitero cya bitwaje ibigwanisho. Muri icyo gihugu kandi amashuri yongeye kugurwa inyuma y'amezi abiri yari amaze afunzwe kubera ikiza COVID-19. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yatanguriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ambasaderi w'Ubutaliyani muri icyo gihugu yishwe. Ni inkuru dushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mu itangazo rigufi yashyize ahagaragara Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubutaliyani, ivuga ko ambasaderi Luca Atanasio yaguye mu gico cy'abantu bitwaje imbunda muri teritwari ya Nyiragongo hafi y'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imodoka yarimo yari kumwe n'izindi za PAM, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa, zagendaga zishoreranye ibyo bita convoi mu Gifaransa. Yari ambasaderi I Kinshasa kuva mu 2017. Uretse ambasaderi Atanasio, Ubutaliyani buvuga ko n'umusirikare wabwo umwe yaguye muri iki gico, yari mu bashinzwe umutekano w'abari muri izi modoka by'umwihariko wa ambasaderi Atanasio. Umushoferi wari utwaye ambasaderi nawe yishwe. Abakomerekeye mu gico bajyanywe mu bitaro bya Loni I Goma. Ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kivuga ko iki gico cyari kigamije gushimuta ambasaderi w'Ubutaliyani. Mu mwaka w'2018 Abongereza babiri bashimuswe n'abantu batazwi mu karere ambasaderi Atanasio yiciwemo uyu munsi.
Urakoze Thomas. Ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge rikeneye miliyoni zirenga 9 zo gutuza ikiza cya Ebola cyasubiye kuvugwa mu rurengero rw'umugabane wa Afurika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diana Ninazwe.
Mohamed Mukie atwara iryo shirahamwe ku mugabane wa Afrika yatangaje ko ayo mafaranga akenewe azofasha gukinga ico kiza muri Guinea, Liberia, Côte d'Ivoire, Mali, Senegal na Sierra Leone. Muri urwo rutonde rw'ibihugu Croix Rouge yifuza gukingamo Ebola, aho ico kiza kimaze gushika ni muri Guinea gusa. Yamara uwo mutegetsi hashimangira ko ivyo bihugu vyose bishobora navyo gutandukirwa atagikoze. Ejo kwa Mungu niho Guinea yatangaza ku mugaragaro ko yatewe na Ebola. Abajeje ugisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu bemeza ko bane bava mu burere butandukanye ari bamaze guhitanywa n'ico kiza cyari carasezerewe kuva mu 2016. Vyari bitegekanijwe ko ejo kwa Mungu incanco zigera ku 11,000 zatanzwe n'ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo zishika muri Guinea. Ariko imvura nyinshi yiriwe irarwa yatumye iki gikorwa kidashoboka, gutyo ibikorwa vyo gutangura gucanda abanyagihugu vyari bitegekanijwe ko biza gutangura no munsi kuwa mbere vyimurirwa ejo ku munsi wa kabiri. Ahandi hamaze kwibonekeza ubwandu bwa Ebola ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri ico gihugu babiri muri bane banduye baritavye Imana nk'uko abajejwe igisata c'amagara y'abantu babitangaza.
Turagushimiye Diane. Muri leta z'umwe za Amerika uyu munsi komite ya Sena igenzura inzego iratangura kumviriza uwo perezida Joe Biden yagenye mu kibanza c'umushikiranganji ajejwe ubutungane Merrick Garland mu rwego rw'ibikorwa vyo kumwemeza. Inkuru dusomerwa na Thomas Kamirindi.
Komite ya Sena igenzura inzego z'ubucamanza irumva umucamanza Merrick Garland uyu munsi n'ejo kwa kabiri. Izatora ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kugira ngo imwemeze cyangwa imwange. Niramuka imwemeje, Sena yose nayo izatora nyuma yaho. Garland afite icyizere abademokrate bose uko ari 50 muri Sena baramushyigikiye kandi bamwe mu basenateri bakomeye b'abarepublikani nabo batangiye kuvuga ko bazamuha amajwi yabo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, amashyirahamwe y'abapolisi, abigeze kuba bacamanza bo ku rwego rw'igihugu barenga 60, n'abigeze kuba bategetsi bo hejuru muri Minisiteri y'Ubutabera barenga 150 bo mu mashyaka yombi nabo batangaje ko bamwemera. Bavuga ko ari umugabo ushoboye akazi, uzi neza amategeko kandi uyubaha cyane. Merrick Garland afite imyaka 68 y'amavuko, yize iby'amategeko muri kaminuza ya Harvard. Muri iki gihe ni perezida w'urukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu mu karere k'ubucamanza ka Washington DC, urukiko yashyizwemo na president Bill Clinton mu 1997. Garland yamenyekanye cyane mu 2016 ubwo uwari umukuru w'igihugu Barack Obama yamugendaga kugira ngo abe umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko icyo gihe abarepublikani bategekaga Sena banze kumwumva, bavuga ko batabikora mu mwaka w'amatora. Kuri bo, gushyira umucamanza mushya mu rukiko rw'ikirenga byagombaga gutegereza umukuru w'igihugu mushya wari gutorwa, waje kuba Trump. Garland yategereje iminsi 293 yose kugera igihe Perezida Trump ashyiriyeho undi mucamanza koko.
Mwika mwana bandanya kumviza iradio hejuru y'Amerika isami yanira i Washington DC mu kirundi na mu Kinyarwanda mukanya amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Bonesha FM imwe mu radio yari yarafatiwe ibihano yaronse uburenganzira bwo gusubira gukora ihawe n'urwego sense rugenzura amaradio n'ibinyamakuru mu Burundi. Bamwe mu bagize ishyirahamwe ryashinze iyo radio bavuga ko uwirongoye ubu Masengo yagiriyeho honyanzwe amateko. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana, umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Leo Masengo arongo iradio Bonesha FM yarekuriye kuri uno wa mbere gusubira gukora n'ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera kwimenyesha makuru bikora sense. Arashimi iyo ngingo ahamenyesha ko bihanganye bihagije, akabashimira abafashije bose ahereye ku mukuru w'igihugu.
Icyambere nuko ari akanyamuneza kenshi cyane rwose kuri twebwe tugiye gusubira gukora, ama imyaka itanu yari iheze ni myinshi, ariko ntacu kwihangana baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza. Icya mbere rero nutangura ni gushimira umukuru w'igihugu wenyine yabitahuye, yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi iri canke ririya nta gihano cy'uko yugwagwa burundu canke asamburwa gitegekanijwe. Icya kabiri ni gushimira ubu rwego sense, kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asabye ko hoba ibiganiro ibihano bigahagarikwa mu ndwi zitatu, urwego sense rwashitse ku kintu kiboneka cyane rwose.
Ku kibazo kijyanye n'uburyo busabwa kugira iyo radio isubire gukora, Leo Masengo abona ko ari ikibazo gikomeye. Asaba umukuru w'igihugu ko ikigo kijejwe gufasha ibimenyeshamakuru cahaguruka kikabafasha.
Ikindi kibazo tugiye guhangana nacu, kibazo cy'uburyo, kibazo cy'ivyuma bimaze imyaka itanu, bimwe byarasambuwe, ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya byaranonekaye birumvikana. Ariko twebwe kubera ko impumu twa twari dufitiye banywanyi bacu, tugiye gukora uko dushoboye. Twibaza yuko mu bisanzwe sense yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora, ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi bacu.
N'abanyagihugu batandukanye bo mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe ari abanywanyi b'iyo radio barashima ko igiye gusubira gusamirana, bati amaradiyo abaye menshi abanyagihugu nibo bavyungukiramwo.
Twaryoheye kumva yuko Bonesha FM igiye gusubira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi, kandi tunizera yuko n'izindi radio zari zafatiye ibihano nkayo zizosubira gusamirana mu Burundi.
Tubyakiranye akanyamuneza, tugasaba ahubwo ko na Europea ko yugurugwa n'ibindi bimenyeshamakuru bisigaye byugurugwa, kandi habe gucunga umutekano w'abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru nyine amaradiyo agacunga umutekano kugira kore yidegembya.
na harakamwe mwe kumuyobozi wabonesha FM Adrien Horimbera Rongo ishirahamwe Association Radio Sans Frontières ryashinze bonesha ntiyemera ubwo buyobozi
bushasha bwa bonesha tukabufata nk'ivyaduka kuko mu bisanzwe naho yoba ari umuyobozi mushasha ishirahamwe ndongoye IRF niryo ryonyene rigena umuyobozi w'iradiyo.
Iyo radio rero yahawe ukwezi kumwe ngo ibe yuguruye. Nestor Bankumukunzi anayitekerera impanuro.
Bagomba kwibutsa abarongoye iyo radio Bonesha FM ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga, amategeko agenga igihugu, kugira ngo ntihagire andi makosha yokorwa.
Iyo radio yuguruwe hari haheze indwi zitatu umukuru w'igihugu asavye urwego sense kwa maradio yugaye bogirana ibiganiro kugira subire gukora. Muri kino gihe amaradio acugawe ni Ijwi rya Amerika, BBC, RPA na Television Renaissance. Désiré Tugimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Désiré. Abaganga bakurikiranye hafi ingwara ya COVID-19 ndetse n'abarwaye iyo ngwara baremeza ko umuti mushasha favipiravir ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu buherutse kuzana wagabanije cyane abagiramiwe n'icyo kiza. Inkuru twateguriwe na Asumta Kaboyi.
Hashize ukwezi Minisiteri y'Ubuzima itumije umuti ugabanya ubukana bwa COVID-19 mu rwego rwo kugabanya umubare w'abahitanwa n'icyo cyorezo mu Rwanda. Muganga Nyeshimana Menelase ushinzwe ubuvuzi bwa COVID yabwiye Ijwi rya Amerika ko uyu muti ufasha abarwayi ba COVID-19 batarazahazwa n'iyi ndwara. Uyu muganga asobanura ko uyu muti bawuha umurwayi utararemba kugira ngo bahagarike ikwirakwira ry'iyi ndwara mu mubiri we.
Umurwayi tuyandikiye ni umurwayi uba ugifatwa atarazahara muri babandi badafite ibimenyetso cyangwa bafite ibimenyetso byoroheje, abo ngabo bibagirira akamaro. Ntabwo bakomeza kuremba, ntabwo ibyari inkorora bihinduka umusonga w'akaga cyangwa se umuntu akajya kuri bomboni cyangwa ku mashini. Abari muri kigero cy'uburwayi buremereye aho virusi yarangije kororoka ku bigero birenze za miliyari, ugasanga iyo virusi yarangije kwinjira muri selile z'ibihaha zitagira ingano, abo ngabo uyu muti ntabwo uba ukibafashije. Ni virusi yororoka cyane uburyo bisaba kwitanguranwa ukayifatira n'itaroroka ngo ikwirakwire mu bice byose by'umubiri.
Muganga Joel Bahoza ukurikirana abarwayi ba COVID-19 mu ivuriro ryo mu Gatenga agaragaza ko abanduye iyi ndwara bahawe uyu muti hakiri kare bakira mu minsi mike ugereranije na mbere uko byari byifashe.
Umuti mushyashya rero bazanye urafasha cyane, bifasha umubiri kurwanya virusi vuba ugereranyije n'undi muntu utawufasha. Ibimenyetso bya COVID biriya birimo inkorora, kubabara mu muhogo, kumva wacitse intege, umuriro, nabyo birangira vuba ugereranyije n'abandi bantu batawufasha mbere tutarawubona mu Rwanda. Ubundi mbere umurwayi gihe moyenne yabaga ari iminsi 14, ariko muri iyi minsi aho tumaze kubona favipiravir abenshi bataha ku munsi wa gatandatu.
Ubu ni ukuvuga ngo abarembaga mugera ku rwego rwo gushyira ku mashini nabo baragabanutse kubera uyu muti
cyane rwose, baragabanutse, imibare yaragabanutse. Twarabibonaga abantu babaga bashyiraga hari indembe zirembye cyane zihumekeshwa n'ibyuma n'amamashini, ubu baragabanutse bigaragara.
Muri iki gihe imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima umunsi ku munsi yerekana ko abagenda bakiri iyi ndwara biyongereye kurusha abandura. Bamwe mu barwaye COVID-19 uyu muti waramaze kugera mu Rwanda bemeza ko wabagiriye akamaro. Uyu ni umwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika utifuje gutangaza amazina ye.
Umupadiri nkaba naranduye COVID nisuzumishije kuri 22 z'ukwa mbere. Ku itariki 24 nagize amanjina akaze. Ku itariki 26 ntangira guhumeka nabi. Nari indwara iwanjye mu rugo, abaganga bankurikiranaga ndi iwanjye. Kuri 26 rumbuza umwuka, umwuka utangiye kuba muke. 28 nibwo nitabaje abaganga batubata banjyana mu kigo cyo mu Gatenga. Nari mfite diare ikabije, nari mfite umutwe, inkorora ikaze. Ibyo byose bahise babanza kugabanya ubukana bw'ibyo bimenyetso. Ku cyumweru binini barabima, ndabitangira nanarimwe ku cyumweru nta kuwa kane covid bishizemo nuko bitransezera ndataka kandi nishimye
mu mera z'ukwezi kwa mbere urwanda rwari rwatumije 18,000 by'umuti ugabanya ubukana bwa covid 19 kugeza ubu imibare igaragaza ko kuvuya umuti ugejejwe mu gihugu mubare w'abakira iyi ndwara ugenda wiyongera ariko muganga Nkeshimana kemeza ko no kwivuza kare byongerera amahirwe abafashe imiti gukira vuba
favipiravir yabigizemo uruhare ariko hari n'ibindi byinshi byabigizemo uruhare nko gukomeza gushishikariza abantu kwipimisha hakiri kare ngira ngo murabizi ko hari igihe cyageze abantu bakajya baza kwa muganga batinze kubera ko yaranyishe yabanje kumva ko ari nka malaria arwaye ariko tukagerageza gushyiramo ingufu mu gusobanurira abantu ko umuriro wa malaria n'umuriro wa covid ntushobora kubitandukanya bo ku giti cyawe bitandukanywa gusa n'uko wakoze ikizamini ugashyiramo n'uwo muti wongerera abantu icyizere uwo muti utuma abantu bashobora gukiyaringa virusi mu gihe gitoya nibyo bibyara imibare myinshi y'abantu bakira
mibare iherutse gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 18,053 aribo bamaze kwandura covid 19 mu gihugu hose muri bo abagera ku 16,083 bamaze kugikira 49 nibo yahitanye mu gihe 1,001 aribo bakirwaye Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta kuri uwa mbere itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri amashuri yongeye gufungwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'amezi abiri yaramaze apfunzwe kubera ikiza cya corona ni inkuru y'umumensha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari ibuvira
byari ibyishimo byinshi ku banyeshuri abarizi ndetse n'ababyeyi kubona amashuri yongera gufungurwa imiryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri bimwe mu bigo byo muri Uvira twagiye tunyuraho nko kuri Les Anges kuri Nuru kuri STI wabonaga bakajeje ingamba zo kwirinda coronavirus zirimo gukaraba intoki ndetse no kwambara udupfukamunwa kuri bamwe mu banyeshuri n'abarezi Ruremesha Cubahiro n'umurezi wigisha ku ishuri rya STI aragaruka kuri zimwe mu ngamba babafashe mu gutangira iki gihembwe cya kabiri nyuma y'amezi abiri amashuri yaramaze afunzwe
uyu munsi kuva saa 6:30 za mu gitondo njene nahageze njo hageze mbere maze kuhagera abana bato bose nahise ntangira guhura nabo kubera ko cari igihe kirekire bari mu mago kandi bifuzaga gusubira ku mashuri nari nahageranye n'abana bose n'abandi bakomeje kuza basanga nyine twashitse
muri kwirinda gute virusi ya corona hano ku ishuri
kuko leta yashyizeho ingamba twabikoze ica mbere nuko umwana wese yinjire yategerezwaga kubanza gukaraba mazi yarateganijwe aho ngaho ndetse n'isabune uretse ico ngico harabaje deja bafite udupfukamunwa n'abatabizanye bose twababwiye ko ku munsi w'ejo bagomba kuzaza mu masale twagerageje kudisposa amapipitre neza mu bisanzwe hari igihe wasangaga nko kuri pipitre imwe yicaye habana batatu ariko uyu munsi twagiye tudisposa mu buryo pipitre yicara habana babiri babiri kugira ngo bategerane
na Imana Esperance nawe n'umurezi kuri iki kigo cya STI avuga yuko kuri wari byishimo byinshi kuko bagiye kongera guhembwa
twashimye kubera ukuntu amashuri yuguruye kubera nka twege twahora twigisha kuri prive ntitwahembwa turashima ukuntu amashuri yuguruye twari ikrize yari yatwishe turashimye ukuntu amashuri yuguruye ubu tugiye kongera guhembwa niba abana bakomeza baza ku ishuri n'ababyeyi bazoriha tubizeye ko tuzakomeza guhemba inzu zabomotse turaba ninge n'amahera yo gupanga nayo kubakisha byose byari bitugoye
bamwe mu babyeyi bo mu mujyi wa Uvira babwijwe ijya Amerika ko ari umunezero mwinshi kuba amashuri yongeye gufungurwa ariko bafite impungenge ko hari igihe ashobora gufungwa kuko atari bwo bwa mbere afungurwa kongera agafunga kubera virusi ya corona
kwebwe nk'ababyeyi twishimiye ko amashuri yongeye gufungurwa kuko yaragize igihe amezi abiri abana badahe biga kwebwe nk'ababyeyi twari ko tubona ko hari ibibazo bibiri abana bo bayibira badahe biga icongeho kandi bagasubira inyuma ariko kuba leta yasuye kwibuka kandi kuko bashobora gufungura kuko ababyeyi tugasa tukabona abana basuye ku ishuri twabyishimiye cyane ariko impungenge gusa tugenda tugira nuko ubundi bari bafunguye nyuma yabwo barasaba kandi twumva barafunze ikizere ntikiraba cinshi cyangwa ntikiraba cyose kubona kuko bizakomeza ko turabona ko kandi ejo bundi basora bagatangaza gufungwa ariko turizera ko ubutegetsi bwacu ari umubyeyi nimba akomeje kugira uruhuha n'ubuhahara bw'abana ko bashobora gusubira ku ishuri.
Mumenye yuko amashuri muri Congo yafunzwe tariki ya 18 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020 kubera virusi ya corona. Vedase Ngabo kugara ijwi rya Amerika ubira mutara kivuyepfo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanye kumviza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington ndetse mu Kirundi mu Kinyarwanda. Umufaso ni Ngozi Okonjo Iweala akomoka mu gihugu cya Nigeria yaratowe icese ku munsi wa mbere uheze kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce mu mfunyafunyo OMC. Ishyirahamwe OMC rigizwe n'ibihugu 164 rijejwe gutatura amatati mu bijyanye n'ubucuruzi hagati yabyo, rifite icyicaro gikuru i Geneva mu gihugu cy'Ubusuwisi. Abaye umufasoni wa mbere hamwe n'umunyafurika wa mbere agenywe muri icyo kibanza. Azotangura imirimo yiwe icese ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu utaha. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaravuganye n'umushinjantahe Zeno Nicayenzi, umuhinga Manonzwa Jambo mu vyerekeye ubutunzi n'iterambere ari i Toronto mu gihugu ca Canada, hamwe na Lionel Ramesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu muri kaminuza International Alliance University mu gisagara ca San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Baravuga kuco igenwa rya Madame Ngozi Okonjo Iweala rivuze.
Rivuze ibintu byinshi, n'ubutumwa bukomeye butanzwe ku isi muri rusange, rutanzwe muri Afurika. Twibukanye ijambo ejo bundi umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ati akazoza kacu, iri parle de l'Europe, akazoza kacu ni muri Afurika. Iryo nasanze ari ijambo rishasha, ari ubutumwa bushasha ukumva umukuru w'igihugu nk'Ubufaransa murakizi murabazi agira ati akazoza kacu kari muri Afurika. Avuge byo none heraba umukenyezi w'umunyafurika kazi, jewe mbere nahoze ngira ngo yitirirwa igisagara cy'Ingozi, yitwa Ngozi, nagize ati uyu muntu aturuka Ingozi iwacu nuko iyo ngingo. Murabona ingene ibintu bije kandi bije neza. Igituma avuga ko ari ubutumwa bukomeye ni ukuvuga ubu abantu babonye ko ku isi nzima umwirabure avuka ku mwirabure ariko akarenguka bakamugomwa mu makungu. Ibi ni bishasha ku isi ku banyafurika no ku banyafurika kazi.
Nawe Lionel Remesha, igenwa ry'umupfasoni mwajyakiye gute, muribona gute rivuzike?
Ego igenwa ry'umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala ni igenwa ryiza cyane, ryaradushimishije cyane gose, kuko nk'uko wabimenyesheje nuko yaranguye ibikorwa bikomeye cyane aho yaciye hose, yaba mu gihugu cyiwe cya Nigeria canke ku isi yose, nko mu ibanki y'isi yose akazi yakoze, eka no muri African Union yarafashije, hamwe n'ubu muri iki kiza cya COVID-19 yari mu runani rwitwa Gavi rufasha kushikiriza incanco no gufasha kugwanya COVID-19 yarimo muri urunani rwa Gavi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu mu mugambi bise COVAX. Urumva n'umuntu yakoze yaranguye ibintu bikomeye cyane, kandi urumva arateye iteka Afurika, arateye iteka Amerika, arateye iteka isi yose ku byo yaranguye n'ahageze. Naho rero ubu igikorwa agiye kurangura cyo kuyobora ishyirahamwe ry'ubucuruzi,
n'umupfasoni wa mbere kandi niwe munyafurika wa mbere ayoboye iryo shyirahamwe, umushinjantahe Zeno Nicayenzi, mubibona gute n'insiguro bifise?
Insiguro bifise kuri jewe iri genwa ryiwe risigura ibintu bikuru bikuru bibiri. Risigura ko ari igihe cyiza cyo kubona ko ibintu vyahindutse buhoro buhoro, ariko noneho ubu vyahindutse rwose. Hariho ku isi yose nzima ibintu vyahindutse, imigenderanire hagati y'ibihugu bigize isi, imigenderanire hagati y'abantu bagize isi isanamu yahindutse. Ubu isi igiye kurusha uko yahora kuba imwe, imwe dusangiye, imwe ndetse tungana, imwe ndetse umuntu kirangiranwa aba kirangiranwa kucyo amaze yamaze ashobora kumara. Ubu biriko biraboneka n'ubwa mbere bigaragara ku isi yose. Icyo gituma navuze nti ni ubutumwa bukomeye, bigaragara ku isi yose ko ibintu byahindutse, abantu bahinduye ibyiyumviro, bagiye mu nzira yo kuraba umuntu ntibamwitirire urukoba rwiwe arera arirabura mfite mu buryo kubera ko yera ndeko uyu kubera ko yirabura. Oya, ibintu byahindutse. Aho byahindutse cyane cyane naha ubu batoye uwo mukenyezi umunyafurika kazi kugira ngo bamushinge amabanga akomeye mu gihe kidasanzwe gikomeye. Bagize bati uyu niwe yodufasha kujabuka rubyironza rwuzuye. Icyo nicyo bamutoreye, n'ubutumwa kuri we, n'ubutumwa kuri twese, n'ubutumwa ku mukenyezi wese wo muri Afurika.
Murakoze. Lionel atowe mu gihe hari ibibazo byinshi amakunga ahanganye navyo. Ikibazo gikuru cyane muri iki gihe sico cyonyine mbwa nico cihutirwa cyane ni cerekeye ikiza cy'umugera wa corona, akaba avuga ko agishize mu hejuru ku isonga ry'ibibazo azotangurira ko bazogerageza gutuma ibihugu bifise uburyo bitigungira ko ivyerekeye incandago mu gukingira abanyagihugu bavyo mu gihe ibihugu bikenye byotegezwa kurindira. Mu bihe bya vuba biraboneka ko ibihugu bitari bike byagerageje ibyo bihugu bikomakomeye kubuza ko incandago zikoregwa muri ibyo bihugu zirungikwa hanze y'ibyo bihugu. Ko kazi kazomworohera kuko biribonekeza ko ibi bihugu bikomakomeye byashizeho izo ncandago bishaka kubanza guhera ku banyagihugu babyo, ariko baravuga ko abantu bose ku isi badakinga ibihugu byose bitaronse uburyo bwo gukingira abanyagihugu babyo atagihugu na kimwe kizokumva ko gifite amahoro bijanye na COVID-19. Mubivuga kwi
ego me je gutwara mu gihe kitoroshe kuko ashitse iyo niki kiza cha COVID-19 kimaze umwaka kisasika inganda kuva gitanguye. Urabona iki kiza cha COVID ubu kimaze kugera ku bantu barenga imiliyoni 190 ku isi bamaze kwandukirwa niyo ndwara ya COVID, kaba kimaze gusasika inganda zitari zike mu bihugu byinshi. Urumva ikintu giteye intamba minuko ubu ibihugu byose biriko biragerageza ukungene bogerageza ku kwikingira no kugwanya icyo kiza cha COVID. Iciza nuko hariho incanjo nyinshi ziriko zirigwa, ariko hariho izimaze kwemeregwa nk'iza Pfizer, BioNTech hamwe n'iya Moderna. Izo ncanjo rero bakaba bamaze gutangura kuzitanga nko ngaha muri Amerika. Hariho n'izindi ncanjo ziriko ziratangwa mu bindi bihugu na zone. Urumva muri icyo gihe ikigoye ni uko iby'incanjo ikintu gikomeye ni uko uravye nko kubitigire. Hariho ibitigiri byinshi cyane cyane nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ibihugu cyane cyane nko muri Afurika. Uravye ibitigiri byaho byashikirijwe cyane bigishikirizwa ibitigiri bya COVID-19 byashikirijwe byari bike ugereranya n'ibyo muri Amerika cyangwa muri Europe. Hanyuma nicyo gituma rero nibaza ko ibyo bihugu byamaze gutora incanco babanje gushikiriza incanco aho babona yuko ibitigiri ari binini cyane kugira babanze bagerageze ibyo bitigiri bigabanuke. Ikintu gikomeye ni uko ibihugu byose byogerageza bikaza bigatanga ibiharuro, babandanya baharura neza batanga ibiharuro bikwiye byabo bamaze gushikirwa na COVID-19. Hanyuma aho niho incanco ziramutse zishika zizoshika abantu benshi bataragwara kandi.
Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye kandi bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turi mu ngo zacu kubera ikiza cya COVID-19. Turashimiye kandi na Fasida yadufasha kwegeranya ibiganiro twateguriye. Edi Rwema niwe yari abihagarariye. turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviza ibindi biganiro vya radio Ijwi ya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.